nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand Ndakuriyo
Sangwi kaze bakunzi mwese muteza matwi radio inzamba aga tegekawe n'irya sango rya makuru mu kirundi twabategure kuri no munsi wa kabiri tubigerekerezo rya 10 mu nyonyo mwaka 2020 ayo twabatorokanije nayo akabahagaze ku ingo nkuru nkuru zikurikira amadosi arenga ibihumbi bibiri y'abakuru wa mabi n'inzego za leta ni amaze gushikira ibiro by'umushikiriza amanza mukuru wa senare muza makungu maravyaha kuva hatangujwe amatoza ku mabi ariko arakorerwa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 imyaka 3 iraheze abashinjwa amanza baburanira iyo miryango bakabasaba kuguma bihanganye kuko kuri hafi abaranira gato y'akazi na muntu baratabaza bongera biyamiriza itotezwa ririko rigirigwaho zari umushinga w'amateka Fabiano Banshije Nino afungiwe mu iyohero rikuru rya Mpimba bamwe mu banyororo bakemeza ko yahotewe mu gatondo kuno munsi wa kabiri inyuma y'ukumviriza ibibazo by'umwe muri bagenzi we avuga ko afunzwe arenganijwe aho bukera naho ku munsi wa gatatu ni uwo mugwi seruki ya gihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru uzotana mu mitwe n'umugwi wa Mauritania kugira icyizere cyo kuja mu nkino za Afrika kihagume u Burundi busabwa gutsinda izo nkino zose zibiri byimirije mugenzi wacu Desire Hatungimana yabiteguriye mu mpera z'ano makuru ahagarariwe mu bihinga bw'ivyuma na Jospin Nduwimana mu kanisa se amakuru mwidonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ikaze murano makuru bamwe mu banyororo bo mu ihororo rya Mpimba baratabariza uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshije Nino ko yahotse mu gatondo kuno munsi wa kabiri ashigwa mu kumba bita ikosorero aho ni mu gihe yariko yumviriza ibibazo by'umwe muri bagenzi we yarika mu iganira karenganyo yoba yarakorewe Pasifike ni nazwe arimo haranira gateka kazi na muntu asigura kuri umushinga mateka abananya kuzira ubutwari bwiwe agasaba kunyabuna yokingirwa kuko namagara yiwasanzwe atifashe neza tega matwi Pasifike ni nazwe
bamutabarije batubwiye ko mu gitondo cyuno munsi mu gihe hariho umunyororo yaje kumutabaza amubwira ibyago byamushikiye amubwira ko amaze umwaka wose arangije umunyororo ariko akaba agitunzwe maze honorable bakije nino ngo namusaba ivyemezo z'ivyo ariko aravuga amaze kubimuha hacahaza abitwa ko bajejwe umutekano aho mwibohero mu kuvuga abandi banyororo nyene nkawe harimo cyane cyane ukunze kumubonera kenshi imbonera kure batubwiye yitwa Prosper Minani baraheza barabafata bose ko ari babiri abo banyororo babajana imbere y'umukuru wibohero umukuru wibohero ngo ntiyanabumviriza acha barungika gupfungirwa mu kandi gasho kari mu ibohero nyene ngo ahantu habi cyane bita muri correction mu kirundi ngira umuntu yovuga ko araho ari mu ikosorero ry'abanyororo abamutabarije bari afise nubwoba ufatiye ku magara ya Fabye bakijya nino bavuga ko agwaye bamufasha ariko arafata n'imiti bakamutwaye ahantu habi cyane bakamutwara aho abandi banyororo batanamubona bafise ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi mu gihe azwapfungirwa aho hantu abandi bose batabona ibyo kandi bishitse mu gihe twari tumaze iminsi twumva amakuru avuga ko hariho imigambi yo kumugirira nabi ngaho mu munyororo tukanamenyesha ko twari dufite n'amakuru avuga ko batamwemerera kuvugana n'abandi banyororo bisa nuko iruhande y'umunyororo yashyizwemo no mu munyororo afise undi munyororo ugira kabiri ko kizira nk'uko abandi banyororo bose baganira wewe kirazira kwahura n'abandi banyororo ngo yohava abagumura ariko ahanini bakabanga kwamenya ako karenganyo kari mu ibohero kuko ubutwari bwiwe yabubandanije no mu munyororo kumwe yaramenyereye kuvugira abarundi nk'umushinga amateka na hariya abafite ibibazo vyananiranye babandanya kwimuzanira kugira ngo barabe ko ijwi ryiwe yoshobora kurikoresha agira hashikana ibijyanye na karenganyo katagira izina kari mu ibohero rikuru rya Mpimba
Pasifike ni nazo yakaba yaganira na mugenzi wanje Patrick Mitabaro nawe mu ishyirahamwe ya Kati Burundi rirabazwa no kubona urubanza rwahoza ari umukozi wajyo Jean-Marie Rukuki rufata umwanya muremure ibyo bikashikirizwa n'umushingwa manza Jean-Claude Nibura Musi ajeje ugisata cy'amategeko muri iyo shiramu ya Kate Burundi kubwiye ngo kubona urubanza rufata umwanya ungana gutyo ngo ntagateka biha ubutungane bw'igihugu Kate Burundi gasaba ujejwe sentare isubiramo imanza ya ntangwa gukurikiranira hafi bijanye n'ugo rubanza tumutega amatwi
akurikiranira hafi urubanza rwa Jean-Marie Rukuki yahoze ari umukozi w'ishyirahamwe Akate mubona ko baje baravyandika berekana amakenga bafise ukuntu urubanza ruriko rurateba n'Akate Burundi irababazwa cyane n'ukuntu urubanza rwahoze ari umukozi wayo ruriko rufata umwanya muremure eka mbere no kuva mu ntango rutigeze rwihuta ngo ruburanishwe mu gihe cumvikana nk'uko babivuga mu mategeko ko imanza zose ziteza kuburanishwa zikaronka n'inyishu mu gihe cumvikana derezo nabe aho bigeze no munsi nuko igisata cha gasambura manza cha sentare na inyuzwa cyaciye urubanza ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka ivuga yuko urwo rubanza sambuwe kugira ngo rusubizwe imbere ya sentare subiramo imanza ya ntahangwa kugira ngo rubanishwe mu idonido amakenga canke amahinyu yagaragaye muri urwo rubanza bayakosore byose byarakozwe kugira ngo sentare subiramo imanza ya ntahangwa ishobore kumviriza urwo rubanza mu idonido do bere ariko gushika no munsi iyo sentare ntasango irige ritanga kugira ngo igaragara umunsi ugo rubanda ruzoburanishirizwa ko uko rero sentare isuramwe imanza ya ntahangwa irikirabyifatamwo turabona ko biteye kubiri nuko intumbero umushikiranganje ubutungane yamari karavuga mu gihagirishije amanama kambere akabishira no mu nyandiko ko amadosiye cyane cyane amadosiye y'abanyororo yoburanishwa bashize kumwete bekamere akaburanishwa imbere y'izindi dosiye z'ibyaha rero twebwe ico twosaba utwara no munsi ntare turamwe imanza ya ntahangwa nuko yokara uko ashoboye kose kugira ngo iyo dosiye ya Jean-Marie Rukuki irikirafata imyaka myinshi kutudufatiye igihe Jean-Marie Rukuki ahagarikwa ko uno munsi yo yumviriza yo iha isango ikumbirizwa kasoka urubanza kuko ibi bintu biriko biraba by'uko imanza ziteba mu masentare tagateka biha tungane bw'igihugu ahubwo bibucafuza haba mu gihugu canke mu makungu
Jean-Marie Rukuki akabafunzwe araheze imyaka irenga itatu yagirizwa kugumuka no kwifatikanya n'imigwi igwanya igihugu tukiri mu gisata cy'ubutungane tuyise ko amenyesha makuru bane w'ikinyamakuru iwacu Christine Kamikazi agenese ndiri busate hanse Moses na Jidari Imana bakwije uno munsi wa kuno munsi wa kabiri misa 386 bafunguwe mu ntara ya Bubanza ukabafashe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze Bubanza aho bari bagiye kurondera makuru y'ibitero byari byabereye mu Sigati muri iyo ntara nyene amashirahamwe muza makunga jejo hagati ya kazi na muntu co kimwe nayo amenyesha makuru nibasibaha gusabire kugwa yabo kuko atakindi bazira atari gukora umwuga wabo
akamu gate wabigisha kubijanye no kwirinda ikiza cha coronavirus
bigisha bera karorero keza abo mujejwe mu kwirinda icyo kiza suzuma kandi mufasha abanyeshuri gushira mu ngiro amabwirizwa y'isuku ni mutabarize umwana wese agaragaje kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara
ako nakamu kahaje inzamba agateka kawe
agateka kawe agateka kawe
Turandaye namakuru twabateguriye araheze imyaka itatu biro vy'umushikiriza manza mukuru wa Senare muza makungu mana vyaha bimenyesheje kumugaragaro ko atangujwe amatohoza kumabi ariko arakogwa mu Burundi kuva mu mwaka 2015 bashinga manza bakurikiranye hafi amadosiye yabo baramenyesha imiryango y'abakorewa mabi ko atakintu na kimwe catakaye mu byo bashikirije ahubwo ko abakora ayo matohoza bakoreye mu ngorane nyinshi kuko leta y'u Burundi itemeye ko bashika mu Burundi mushinga manza Lambert Nigarura arasaba rero ariko iyo sentare kuja kuyindi ntambwe yo gusohora imitahe kubagirizwa ayo mabi tumutega amatwi
ye na cyane cyane kugikorwa kigoye ibiro by'umushikiriza manza biri kubirakora mu kugira ayo matohoza na cyane cyane kuba bidafise uburenganzira bwo kwishikira ku rubuga ahari ko harakogwa ayo mabi kugira ngo barabe babonane n'abacikacumu cyangwa imiryango yabo ni vyumvikana rero yuko ico gikorwa gufata imyaka ari ibintu bisanzwe si imyaka si myinshi cyane uravye uburyo ibiro by'umushikiriza manza n'umugwa w'amatohoza uri gukoramwo ukaraba kandi ko amadosiye ibiro by'umushikiriza manza vyaronse bihawe n'abashingwa manza batandukanye bo mu migwi tandukanye ikanamashira mu yigenga. Abashingwa manza baratanze imadoshya renga 2000. Iyo rero ayo madoshya ashikirijwe ibyo by'umushiriza manza kibiheza ngo bice biyakorera kuko nyine baraheza nabo bakagira amatohoza yabo bafatiye kuri ayo makuru baba baronse bakagira ibintu byo guhinyuza bakishikira ku rubuga ho bikunda bakaraba abashitse ku icumu canke imiryango yabo bashobora gushikira bakagira ikintu bita ho verification kugira babone yuko ya makuru baronse ahuye n'ukuri n'ivyagirije bahawe bikwiye. Imyaka 3 rero ufatiye kuri ivyo kukungene bariko barakora ufatiye ku buryo bakoramwo ugafatira no ku madosiye baronse batezwa guhinyuza ni imyaka yumvikana ko bishobora gufata ikiringo ariko rero imyaka 3 nivyo si myinshi ariko harageze yuko baheza ivyo bikorwa bakaja ku ntambwe kirukira. Ico twobwira abacitse ku icumu canke imiryango yabo nuko batokwihebura na gatoya kuko igikorwa cari kigoye ninge nabagikora byari bigoye ariko turizigiye tudakekeranya yuko umwanya ari umwanya ibiro by'umushiriza manza bizoja ku ntambwe ikurikira. Ntitwobabwira ngo ni ryari ariho nibitavugirwa ku maradiyo ariko birashoboka yuko bazoshobora kuja ku indi ntambwe ikurikira kuko ntibarati gihe.
Mushimo maza lambere ni garura akaba yaganira mugenzi Ange Reverien bazikamwe. Abakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro baridogera uburongoye komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro nyene ku ngingo yafashe yo kugaza unywero kugiva igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ko atani pikipiki zitwara abantu zisubira kugendagenda iyo saha. Abanyagihugu bakaba bamenyesha ko batumva ukuntu bakandamizwa kandi komine yabo itekanye. Mushingwa manza Yves Runyagu amenyesha ko ingingo nkizo abarongoye amakomine bazirekuriwe ariko mu gihe gusa biboneka ko abo barongoye bafise ibibazo by'umutekano tumutega amatwi.
Ya urongoye komine ya Nyabihanga afateye ingingo yo gushiraho couvre-feu ya saa tatu z'ijoro ashobora kuba yashingiye ku ngingo iri mu itegeko rigenga amakomine mu Burundi cancana ingingo ya 13. Iyo ngingo nayo mu by'ukuri umuntu ayisomye iratanga ububasha bunini cyane kuri musitanteri kugira ngo abe ashobora gufata ingingo yose yobona ko ikenewe kugira ngo ibintu bigende neza muri commune arongoye. Iyo ngingo iravuga neza gusa yuko ategezwa kwitwararika ko iryo tegeko ryubahizwa muri commune yiwe gusa. Nkumbure umuntu ngaho icyo yakwibaza ni ubwo burenganzira buvahe bukagera hehe. Aha rero kenshi na kenshi nkuko benshi bagiye bavyandika ko hirya no hino uburenganzira nk'ubwo iyo buhawe umutegetsi nk'uyu kubera ko buza kenshi bubangamira imibereho y'abantu mu cancana mu bijanye no kwigenga bisaba ko umutegetsi nk'uyu agera aho yofata iyo ngingo mu by'ukuri mu gihe bikenewe cyane bijanye n'imvo z'umutekano, imvo z'amagara y'abantu, imvo z'imyitwarire myiza y'abantu muri make mu gihe bigaragara neza ko izo ngingo zikenewe kugira ngo abantu babeho neza abantu bari cancana mu bijanye n'ibyo byose twaduheje kuvuga by'umutekano by'amagara y'abantu n'ibindi.
Musitanteri wa komine Nyabihanga tubagerageje kumurondera kugira atanga umuco kuri ivyo yagirizwa n'abanyagihugu ariko turamukena. Imbere yo gusozera ano makuru tuje mu bijanye n'inkino kuri uno wa gatatu niho Nouakchott Burundi buzotana mu mitwe na Mauritania isaha 10 mu masaha y'u Burundi. Burundi butegerezwa gusinda izo nkino zibiri bwimirije kugira icyizere cyo kuja mu nkino za Afrika kiyagume igikorwa kitoroshe ku mugwi wa Mauritania uhagaze neza muri kino gihe. N'umwihezo dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Ukino ruzohuza Mauritania Nouakchott n'intamba mu rugamba n'urukino rutazagoroshe na gatoya nariya umugwi w'intamba mu rugamba utegerezwa gutsinda haba Nouakchott haba n'Bujumbura kugira ushobora kubandanya ufise amahigwe yo kuja mu nkino za Afrika zo mwaka wa 2021 nk'uko abarundi bari bitabiriye zo mwaka wa 2019. N'urukino rero rutoroshe kubera tugiye kuraba dusanga umugwi wa Mauritania ari umugwi ufise amanota 4-6 Uburundi bukagira ubusa mu gihe na Maroc ifise 4 Centrafrique ikagira 3. Birekana rero ko Uburundi ukiri inyuma cyane ugeranije niyo migwi bariko barahangana kugira bashobore kwitabirizo nkino. Ariko rero tugiye kuraba ingene byagenze mu rukino ruheruka rwa Maroc rwabari Bujumbura, niko koko Uburundi bwaratsinzwe. Ariko tugiye kuraba bakinye Jimmy Ndayizeye yasubiriye rivyo niyunge ko mu nkino zibiri Uburundi zokina na Mauritania, abakinye igitwaje baratandukanye cyane gose nabo Olivier Niyunge ko yakoresheje Bujumbura eka mbere ni Bangi. Jimmy Ndayizeye amahirwe afise nuko agiye afise umugwi ukomeye cyane urimo mbere amaraso mashasha, aho twovuga nk'umukinyi Nzeyimana Philippe yakinye urukino rwa kivandimwe muri Tanzania kandi akerekana ubuhinga bwiwe, tukaraba umukinyi Marco Weimans akina mu gihugu cya Suède mu cyicaro cya mbere yaje kwifatanya n'abakinyi b'intamba mu rugamba ubwa mbere kandi shira mu gihugu cy'amaguru mu Burundi rikaba ryaramaze kumuhereza uburenganzira bwo kwinjira mu rukino. Birerekana yuko mu bakinyi b'inyuma Jimmy Ndayizeye koko atwaye umugwi umeze neza. Nitwereka kuvuga ko no hagati Jimmy Ndayizeye yaronse izindi nguvu shasha tugeranije n'abakinyi Olivier Niyunge yakoresheje Ibujumbura ku rukino rwa Maroc. Ntiyari afise Nduwarugira Christophe, ntiyari afise Ndayishimiye Yusuf eka na Gaëlle Bigirimana ntiyari yitavye urwo rukino. Hakiyongera ko Ntibazo Nkiza Saidi umukinyi w'igihangange yakinye mu migwi ikomakomeye ya Buraya akaba aje gufasha abasatirizi kugira Uburundi bushobore kuronka iyo ntsinzi. Igihe rero Jimmy Ndayizeye atoshaka kurutahukana intsinzi icitwazo coba gike cyane kuko atwaye umugwi ukomeye cyane, baronse umwanya wo kwitegura kandi bagiye neza cyane, ntibagiye sorosoro nkuko byahora, bagiye n'indege yabo baherekejwe n'abakunzi b'umugwi. Ibyo byose rero nibituma umugwi intamba mu rugamba ushobora kugenza neza hanyuma ukizera gukura amanota mu gihugu cya Mauritania. Bitagenze uko ngo batsinde muri Mauritania bongere batsinde Burundi, amahigwe yo kuja muri kane yo mwaka 2021 azobasa na yarangiye ku mugwi w'intamba mu rugamba.
Arakenuye Desire Atungimana kuri uwo mwihezo ahejeje kutugirira mu bijanye n'inkino. Ni nano rero makuru twabateguriye cyo tuyasozerera na bakenguke mwese mwafashe umwanya kudukurikira. Nshimira bagenzanje mu ruganda bafashe kuyatorokanya Suspendi w'Imana no mu hinga bw'ivyuma na bindi ndamukengurukiye amakuru makuru mashikizwa na Joe Bertrand ndakuriyo. Ndabifuje kuranirwa muri hose na ubutaha.